Ide Fonse ni yunge ko icegera cumvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu Burundi yatangaza ko hari ibintu biteye amakenga inzego z'umutekano mu gihugu zimaze igihe zibona. Abakongomani n'abanyarwanda baza mu Burundi kurondereza ngombwa kugira bashobore gushika mu bihugu basuhukiramwo bita Barundi.
Hariho abanyamahanga abo mu gihugu ca Kongo abandi b'abanyarwanda baca muri iki gihugu cacu c'u Burundi kurondera impapuro z'inzira ma passport bakavyoroherezwamwo na bamwe mu barongoye intwaro ku nzego zo hasi na bamwe mu bakozi bajejwe ico gisata bakaronka izo passport.
Iruhande y'uwo muce hari iyindi mirwi ibiri y'abarundi bizezwa n'incuti zabo kubajana mu bihugu vya Buraya, Amerika, Canada, Australia n'ahandi ariko bakisanga mu kamashu nkuko niyunga kabimenyesha.
Hakaba uwundi mugwi w'abantu barondera ama visa atariyo canke bakabatekerera ico bita carte de residence uruhusha rwo kuba muri ico gihugu ubwo ndago mukaba muzi yuko umuntu aruronka ari uko amaze gushika mu gihugu agiyemwo nyene n'uwundi mugwi ugira gatatu w'abantu barungikirwa ama passport n'incuti zabo ziri mu bindi bihugu kubera baba bafise igisanira ku ishusho bagaheza bakagenda kuri iyo passport.
Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya bamwe mu bagarukiye mu nzira berekeza i Buraya. Umukenyezi yemeza ko amayeri y'umwe mu nshuti ziwe ariyo yamureheje yari yamwijeje ku mugezi Paris mu Bufaransa.
Badufatiye Dubai batwagiriza yuko dufise residence ya foto uwo mugabo kubera ari uwo muri famiye je nari naramusavye ndamubwira ati urafasha nani nshobore gushika hiyo nshobore guhiga ubuzima hama mbandanye n'amashuri umwe wese yatanga $2,000 aho yamutwe turya dukarte batubwiye ngo niyo residence mu nyuma aca tubwira ngo dutware passport aho nyene mu cibitoki yaciye atubwira ngo tuzana amahera asigaye ca tumuha $70 ubona ngaho turarenganye no muri Kenya turagenda dushitse rero Dubai niho bace badufata bashaka batubwira yuko dufise residence y'amanyanga atariyo.
Umugabo nawe nyene yahuye n'ico kibazo.
Twaraciye ngaho turaja muri Kenya yari yaduhaye amatike turava muri Kenya turashika Dubai hama tugeze Dubai turiko turaja pari ca tubwoka ati ibintu mufise n'ivyapfo turasubira kugerageza kumurundi.
Ubushikiranganji bujejwe umutekano bumaze kumenya abarundi barenga 20 birukanywe n'ibihugu bari basuhukiyemwo mu mezi atandatu aheze
kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2022 uheze turafise abantu barenga 20 bari muri ubwo buryo bagiye hanze muri izo nzira mugabo bamaze kugaruka. Ikibabaje rero nuko mu kugenda baba bikokoye utwo bari bafise twose bakaduhereza abo basuma abo bambuzi muri ivyo rero ikibabaje gusumba ibindi abitwa ngo nabakozi b'Imana
kuri mikoyi y'ijwi rya Amerika. Prime Barubuke ye umukuru w'ishyirahamwe ONST we ton frère ahamagarira leta gushyira ingufu mu kurwanya ingendo yavuka gihugu bagenda baciye mu kinywabi.
Ishyirahamwe ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe.
Si mu bihugu vyo mu burengero bw'isi gusa abarundi bamaze igihe bafatirwa. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere igipolisi cy'u Buganda cahagaritse abagabo 23 n'umukenyezi umwe b'abarundi cemeza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu bishobora kuba ari ivyo mu gihugu cy'abarabu. Mu mpera z'umwaka weze ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwagiranye amasezerano n'amashyirahamwe 5 yo koroheza no gukurikirana ivyerekeye abarundi baja kurondera akazi mu bihugu vy'igihugu cy'abarabu. Vyakozwe inyuma y'imyaka myinshi hibonekeza benshi mu baroye gukora muri ivyo bihugu bahohoterwa hakaba n'abicwa na cane cane abakenyezi n'abigeme. Umwaka weze kandi abarundi baharurwa mu bihumbi baragiye mu bihugu vy'umuryango w'umwe bwa Buraya binjiriye mu gihugu ca Serbie. Ico gihugu cugaye umuhora kwa 2022 ukwezi kw'icumi 2022 nyuma y'imyidogo y'umuryango w'umwe bwa Buraya wavuze ko ibice 90% vy'abarundi basuhukirayo baca ku butaka bwaco kubera amasezerano cari gifitaniye n'u Burundi ko abarundi ataviza basabwa mu kugeramwo. Mu myaka 8 iheze iruhande y'igice cy'umuriyoni w'abarundi bahunze igihugu mu 2015 nk'uko byemezwa na ONU abarundi batari bake barasuhukiye mu bihugu by'akarere na cyane cyane urwaruka baje kurondera akazi. Abenshi bari muri Kenya na Zambia ibitari bikunze kuboneka mbere no mu myaka y'intambara abarundi bakunda kuguma mu gihugu cyabo nk'inyoni y'ironka y'icyatsi. Eroje uri kaneza juri ya Amerika.